et les radios réjouies d'América. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro bya demokrasi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2023 ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu 2023 mu nshora no kudukwikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu com mwe neza nshuti mwese namwe bakunzi b'iradio n'ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izuba rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagarigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mkitakara kamutumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro musanga cyo munsi tugiye kuganira n'abatumire bacu kubyerekeye inama yatunganijwe n'ubushikiranganji bw'intwari hagati mu Burundi hagati umushikiranganji ya urongoye hamwe n'abakuru b'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi. Muri iyo nama umushikiranganji yajejwe intwari hagati yaratekamo abanyamigambwe kibasaba kwifatanya na leta mu migambi yo gutimbataza amahoro no kubaka igihugu. Ikibazo cyo kutihanganira mu banyapolitiki cyaragaruswe ko cyane. Twatumiye rero mu kiganiro abashyirantahe bari mu Burundi bakurikiranira hafi politiki kugira ngo bagire icyo bashyikirije kuri iyo nama yabaye hagati ya leta y'u Burundi n'abanyamigambwe. Twakwibutsa ko inama nk'iyo atari iya mbere. Uyu munsi rero twatumiye Zeno Nimubona umukuru w'umugambwe Paina Imbogora Burundi. Mwiriwe neza Zeno Nimubona.
Mwiriwe neza.
Murakomeye ngaho?
Yego turakomeye cyane.
Turi kumwe kandi na Apollinaire Nishirimbere akaba nawe nyine ari mu Burundi. Mwiriwe neza Apollinaire Nishirimbere.
Mwiriwe neza nyakubahwa mumenyeshamakuru. Yego murakoze.
Turi kumwe kandi na Surprise Nkurikiye wo mu ishyirahamwe On Europe. Mwiriwe neza Surprise Nkurikiye.
Mwiriwe neza umenyeshamakuru.
Muraho namwe ahi Bujumbura.
Yego
mereka dutangwe ku mwebwe umutwe idondore imbere ko dutanga ikiganiro mushe nta Surprise Nkurikiye.
Yego jewe kumwayivuze nitwa Surprise Nkurikiye nkaba ndi umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe On Europe Burundi, ishyirahamwe ryishinze gukurikirana imbere amatora imbere yayo hagati n'inyuma yayo.
Ni byiza cyane rwose. Reka tuhe n'akanya umushikirantahe Zeno Nimubona.
Ariko ni Zeno Nimubona ndongoye umugambo w'Imbogora w'Urundi sare.
Ni byiza cyane rwose. Apollinaire Nishimbe.
Ego nanje ni Apollinaire Nishimbe nk'uko mwaje kubivuga nk'abandi umunyamabanga w'ishyirahamwe Initiative Citoyenne pour l'Environnement et le Développement Durable ISED, aba kandi ndumuhinga mu bijyanye no gutumatumana ko amakuru mu bya politique bita communication politique hamwe n'umuhinga mu byerekeye icyo bita justice fiscale et sociale.
Ni byiza cyane rwose. Imbere rero yuko tuja ku muzingi icyo kiganiro, nashaka ubwa mbere na mbere dutange twumvirize umushikiranganji w'u Burundi ajejwe intwari hagati n'umutekano Ndirakuca Gervais ku kamwe yateye imigambi. Reka tumutege amatwi.
Kuganira n'abigwa n'ibyerekeye igihugu hose igiye kuba ingendo ya misi yose, kuko na kare barayamaze ngo umwami agirwa n'abagabo. Kira noneho ukuganira n'abarongoye imigambwe ni imwe mu nzira zirashe zituma igihugu kiguma gitekanye. Twaravyiboneye imbere y'amatora n'inyuma yayo ko uruhara rwayo ari ntangere, umutekano inyuma yayo ukaba ari wose kandi atariko byahora. Nicyo gituma uyu munsi duhamagarira abarongoye imigambwe kuva mu majambo ya politike gusa ariko abyari imigambi y'iterambere hanyuma mube abambere mu kuyihimiriza no kuyishyira mu ngiro
reka dutangwe kuri mwebwe zenoni mubona ako kamo mwaka kiri gute
ako kamo ni inkoramutima ingendo yo kuganira ibaye ingeso bigabanura icyuka kibi bigabanura inkurikizi mbi zo kutaganira bataganiriye baricurana bataganiriye barikekana rero iyo abaganiriye ibyo byose bica bihera bikabyara iterambere bikabyara umwuka mwiza bikabyara kwizigirwa na bose
Mwushe na yaponye nishini mbele na mwe ya kukala mwaka kiyutu?
Sage, jewe mwungu inga mwutuma tumaka makuru ya kukala mwaka kiyeko alinge endo leta ya flashe kandi nitawanika yuko minga warundi wakura jihecho sawaya ikiwazo wachabiru kwa mwindu yuko kurondra mwawa huuza ndagona yuko ubu abanye politike y'abarundi bamaze guca uruma no kuvuga abarundi cyo bita matite politike no kuvuga yuko ubu twakuze mu bya politike iyo ngendo ni nziza cyane jewe ndayishima kandi ibandanije hoteli imbere kandi tukaza mu bihugu biteye imbere cyane haba mu bya politike muri demokarasi hamwe no mu iterambere
Igumi, sutrisa nkurikiye mwishe mwajia nyuma kukikana itunga yonja matora imbere yayo, eka gicha matora nyuma yayo mukaba mwona ko muri iki gihe nyuma ya matora hasa na habaye agahingwe ako kamo kumushikanaje jejwe intwaro hagati n'umutekano mu gihugu mwakakiriye gute
ako kamo kumushikanaje intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano twajyakiriye neza muri onero ku Burundi ari observatoire national des élections des organisations pour le progrès twishinze gukurikirana amatora imbere hagati n'inyuma yayo ako kamo rero k'umushikiranganji gafise uruhare nange mu gihe yahamagariye abanyamigambwe bose ko boreka iby'amajambo ariko bagahamagarira abanywanyi babo ko bokura amaboko mu mpuzi ariko bakajya hamwe kugira ngo bakore ibikorwa by'iterambere ubwo ruhara rero intangere na cyane cyane imbere y'amatora murazi ko iyo amatora aheze ayandi matora haba hageze yuko ategurwa mu gihe rero abanyamigambwe abarongoye imigambwe bose boca bajya ku kivi bagahamagarira abanywanyi babo yuko bajya ku bikorwa by'iterambere nta nkeka ko igihugu gishobora gutera imbere wanashaka bikabona byiza ku barongoye imigambwe kubera ko iyo hageze amatora usanga bagiye kubasaba amajwi kandi by'ukuri imbere y'amatora ata kintu na kimwe bigeze babafasha rero iyo byonatuma bibafasha yuko bajya kubabwira imigambwe bajya babafasha mu gihe kubatsinda amatora bakabyumva neza kuko babakurikiranye barabye bababarije ibibazo bafise cyane cyane mu bintu by'iterambere amahoro umutekano n'iterambere
egome nk'uko muri iyi nkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda claver niyo nkuru ibivuga eka n'abanyamigambwe basa n'abakiriye neza ako kamo reka dutega amatwi umushirantahe gabriela umushirantahe yaserukiye umugambwe apedera reka tumutega amatwi
tugashima cyane rero ko umushikiranganji mwajishinga yifuza ko ikiyago hagati y'imigambwe cyobandanye hako imigambwe igumira abana kayingwa bigaca bituma ingorane zose zigira gute kandi turaterera leta ibikiratwara ibigenda neza tukabyivuga ibitagenda neza tukerekana kandi tugatanga n'umuti intererano zacu bakazikorera ko kandi bakabona ko imigambwe atari abanzi b'igihugu izo tubyohera rero mu gihe twashikira igihugu kiyubashe abenegihugu bateye imbere
mushyantahe zenoni mubona si ubwa mbere nk'uko twabivuze mu ntango inama nk'izo ziba ariko icyuka kibi hagati y'imigambwe ikagushamirana ikakutihanganira n'ibintu byabandanije muribaza ko imvugo izoshobora kuba ingiro muri iki gihe ho
Nijo twabonye mu minsi yahera umushikiranganji bwarongi ubushikiranganji n'intwaro hagati mu gihugu bararinganiza ibiganiro atacyo bifise atantu mbere bifise gushikako mvuga ubushikiranganji bwariho mu gihe cy'igihumbi ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'imbere ya kuko twari twarashitse ku masezerano ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ingene twotegura amatora yo gushika mu bihumbi byazoba mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ubushikiranganji bw'ico gihe iyo b'intwaro bw'ico gihe bwaragira amanama yo kugira ngo bereke abantu ko bariko baragira amanama ariko atanzira bagomba gushika ataco bashaka gushikako arizo zavuye bitera imvururu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu itashobora itategerezwa kuhaba kuko byinshi byari byumvikanye byarimo mu rupapuro rw'inzira rugenda kuri ayo matora rero icyo twosaba ubushikiranganji bw'ubu bwobwo nibwo bwanabyitumye ko bwogira ibiganiro bishobora gushika ku ntego gushika ku kintu dupfundika nk'ubu uye inama duherukamo yari iyo kuraba ibyo twari twumvikanye mu nama ya mbere mugabo ingene byagenze hafawuye haba abarimu babiri baduha ibyigwa ku byerekeye demokarasi ishingiye ku migambwe n'intego igihugu gitegerezwa gufata kugira ngo giterekize imbere bica bituma rero tudashobora kuraba neza ibyo twari twateguye yuko turaba ibyashyitswe ko imbere imbere ibyo twari twumvikanye ibyashyitswe ko n'ibitarashyika ko kugira ngo tujye tugira amanama turaba ibyashyitse ibisigaye aba ari byo dukorera iyo ntumbero rero iraturemesha ni nziza cyane
gusa n'abafite akizero muri iki gihe mwebwe rero
rero dufite akizero kanini cyane ko ya ibintu iyo bifise metodoloji niko nubivuga biba bifise n'ingene bishikwa ko ikiyuriki intego n'inyirate bigashikwa ko mu gihe ufise ingene utunganya ibintu uko babivuze bikoze ni ukuri zoba byiza cyane
mushyira na supurisa nkurikiye namwe murabona ko imvugo izohava iba ingiro mu byatangajwe n'iyo nama
muri honorable burundi turabona yuko icyizere kiriho na cyane cyane iyo abantu bahamagariwe kubaka igihugu hanyuma bakavugana bati uruhara rwa mbere no mu mutekano bakabona yuko by'ukuri nabo ni bahamagariwe guterera rero twebwe twari dushimishije donara burundi nuko inama yaheze abari bitabye inama bose babyumva kumwe babona yuko ibiganiro ari intambwe ari umushinge wo bashobora kugira ngo bose bajye hamwe baterere mu iterambere ry'igihugu rero nk'uko babikoze byaribonekeje yuko abayitabye iyo nama bose barongoye imigambwe babona ko by'ukuri bose bateza guharanira ikintu kimwe cy'uko amahoro n'umutekano abungabungwa mu gihugu cy'u Burundi kandi bose bahamagarirwa guteza imbere imigambi y'iterambere siwe hanyuma ashobore gutunganirizwa mu gihe na mu biwe no mu iterambere ry'urugo n'iry'igihugu
murakoze namwe mushyira ya polinere nishyira imbere inama yabaye mwihweje amajambo yahavugiwe murafite akizero ko imvugo izoba ingiro mukiga
jewe ndafite akizero kanini cyane kuko turaze muri aya mezi leta imaze yonyine birabonera ko hamaze kuba kino twita umwimbu cyangwa rezita zijyanye n'ibivugwa imvugo ya politiki yo muri ino minsi irajyanye cyane n'ingiro kuko nibaza yuko icyahora gituma ibintu bitajya mu ngiro ni uko hataba hariho ugushaka kwa politiki ubu rero turabona ugushaka kwa nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu ni ukuvuga uhereye hejuru gushyika ku ndongozi zo hasi imvugo ni imwe kandi imvugo ijyana n'ingiro bavuze bati iki kintu turagikeneye nicyo kiba gikoze ubwo yuko ni mubijanye n'ibyo bya politike barongo imigambwe cyane gushambira na byose nabyo ko babifashe mu minwe bayifata n'ikibazo cy'iwabo nabyo ni uko nyine bizatugenda kwa yenda ndabyiweje rero mbona yuko ikizere ari kinini cyane uraje niyo tigo turava n'imizi leta imaze biraboneka cyane yuko hari ikizere kinini ko ibintu bigiye guhinduka kandi n'ubu bito birahinduka byinshi nibaza yuko ukushaka kuhari kandi nanyine kibaye mu kubwira yamara bivuze ati singeneye nkeneye gushika nko gushika mu 2025 atamuntu azoba acidoga avuga yidogera leta avuga ko ayirwanya nuvuga yuko abantu bazoba bashimishwa n'ibyo baba bigomera ko kandi ariko arabikora nibyo yote nibaza ndafite ikizere kinini cyane
mushe ntahize no ni mubona imbere y'amatora abanyamigambwe kana leta kenshi na kenshi hari igihe wasanga bavuga rumwe cyane cyane bakibura urwaruka rwabo ariko ivyo ntivyabujije ko urwaruka rubandanya rutara mu mitwe muri baza ko muri iki gihe ivyo bizoca bihagarara ubwo ruhagarara ruri no mu banywanyi b'imigambwe ruzoca nabwo nyene rurangira canke rukagabanuka
mu bisanzwe urwaruka ntirushobora gushamirana ngo imigambwe hagati y'imigambwe ibyo ntibibari ari urwaruka rushamiranye hagati y'imigambwe ruba rushamiranye ni ukuvuga ko intwaro muri aho hantu iba atako yifashe muri icyo kiganiro baravuze yuko abajejwe umutekano abajejwe intwaro baba bigenga ni ukuvuga baba atabo bahagarariye mu ntumbero mu mvugo y'ikirundi bimwe bavuga bati umwami ntavukana niyo nofata neutralite rero ibyo bibaye bica bitungana mu gihe abatwara abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano biyumvise ko bari hejuru y'imigambwe ntusubira kuvuga ngo aba nakabagwa bashwanye oya bica bihera
sigome mushanahe polonye nishimbere ibiganiro reka umwumvikano hagati y'abanyapolitike bo hejuru abakuru b'imigambwe cyangwa abakuru barongoye imigambwe yaba itabwa rumwe na leta cyangwa umugambwe uri ku butegetsi igihe cyose bumvikanye ntibyabujije ko twumva hirya no hino mu Burundi urwaruka ruriko ruratara mu mitwe y'imigambwe itandukanye namwe musakizere ko izo igiye kurangira
navuze kandi sinabivuze n'abakurambere babivuze bati umwera uva ibukuru ugakwira igihugu cyose naragiye mu migambwe ndaje ni mu matora ndanandendera cyane muto nanjye ndi mu rwaruka narabaza nkabaza none nk'ubu aba bariko bapiki kuko turavye amafoto cyangwa amazina aboneka ubona bariko barwana mu nda bicaranye basangira jewe ndafite akaryo ndafite na opportunity cyane chance zo kumwanya rimwe rimwe nkicara n'abanyepolitiki nkabona bariko barasangira nicyo gituma rero imbere nambwira urwaruka ni mbega mbere nuko mukiki ubu rero nibaza ko abarundi batari guca ubwenge harimo n'urwaruka bamaze kubona yuko kintu cyatakina kintu kiboneka aho bariko barapfa baba bariko barwanira inyungu z'abandi izabo nazo bazibagiye ubu rero ko leta yafashe mu minwe ikibazo cy'urwaruka na cyane cyane cy'ubukene turabona yuko ibyo bintu bizohapfa kuko twarabiravye dusanga urwaruka rwo hasi rutewe ibyo barukora bakora gushambirana rubiterwa n'ubukene si kubera yuko batabahuje ibyiyumvo bya politiki kuko uravye amaprogramu y'imigambwe baba bafite nta byiyumviro bya politiki biba bitandukanye cyane bafite byotuma bashambirana ubwo rero ko mu majambo make umwe ubibukuruka ku gihugu cyose nimba hari ibiganiro cyangwa kumvikana mu migambwe bwo hejuru kubera iki abo hasi bashambirana raba nawe iyi minsi iheze mikeya ireti maza hivugi iti ntidukeneye gusubira kumva bashamirana ubu hari ibyo mwamuherutse kumva jewe aho mperereye mbona imigambo yose urwaruka abakenyezi abagore abatamakazi bose babanye neza ni ukuvuga rero yuko imbere ni heza mbere n'ubu tuko tuja heza kandi turabona ko leta ariko yabishyira mu ngiro aha rero si ugushikuza ni ibintu je mbayemwo jewe nzabwe mba mu makaritsiye mato mato iyo mu gisagara ca Bujumbura mu za kambini za Kinama ndabibona ndabona yuko icuka ari ciza kandi ivyo biterwa n'imvugo ya politiki irebeje
murakoze nkurikiye namwe murabona ko umwumvikano utanguye hejuru uzokwiragira no mu rwaruka rw'imigambwe itandukanye
yego ndabona ndabona yuko ukuri kandi kizera cyane ko bose yuko bitaba anya baba kwaru taru ke mika bitandukanye ko zona gubikana akare cyane ko abanya bitambe bo muri kabo de tadi ko abaga bahitika aramani ba ukaka bacho rabe cyane bityo cyane 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 Mukini fatto di pensieri, questo tutto con noi avere. A ricordare un po' da Yuko, i vitani, i robot, stato da Tahuyane, cani di terzo della Nes, e i vitani che già ho visto, ma non di cani di Mugabo e avere il mondo. A ricordare che Gene e il Muaro, la Vade di Muaro, Uya, e mi è stato nel tuo volto, potremmo capire che la Bene, conti canna, anche ma.
Mwese kumuniko mwana wanda nyakumbeza ila diyo hiyo ya Amerika sana nila ii Washington DC mukirondi na mukinya Rwanda mwishana ya polinele ni shirimbele mungihe imvugo yowa ingiro eka hakawa mumbi kano ingambe yosi la kore la hamne kunyongo zingi hugu zogira ingaro kangi kuri politike Burundi na wulia tuzi ko kenshi makenshi Abarundi ba tariwa menyele kuitatuli la matati kenshi makenshi ba bambaza abantu arabanyamahanga canke abandi bantu kugira ngo batatuye amatati bizo byaba byerekana ko abarundi bagiye gutangura gutatura amatati ari hagati yabo
nkuko na nabivuze tugitangura iyo ni singe nziza cyane ikimenyetso cyiza cyane mu byerekeye politiki y'u Burundi kandi ni nambi ikomeye jewe mbere ndabibona nka kuha no bwa pari nka kuha politiki muri mu karere kuko Uburundi bwari butegoye ne uraze ibiba irya no hino ku isi mu za Kenya abatavugana rumwe na leta bararamukanya hanyuma amatora heze akazi ubuzi bukabandanya iterambere rikabandanya rero ingaruka ni iterambere ry'igihugu ni ukuvuga yuko byabitwakirwamo tutamara n'imyaka itanu tuvuga ngo nabo bariko barashambirana ntituzobisubiramo tuzoca tuja mu bikorwa by'iterambere ibihugu birimo demokrasi n'intwaro ibereye n'intwaro rusange ibereye usanga kenshi baca baca cyane mu bikorwa by'iterambere aho kuguma mu bya politiki ariko naho biri uko tuvuze yuko imigambi yose itegerezwa kuja mu mugambi umwe umwe kwakira ngo umugambi umwe oya turi mu migambi myinshi kandi utagira ikicakirya bahurije ko ntibisanzwe ahubwo imigambi izohabe nukwereka leta utunenge bitagenda neza hapana kuvuga ngo kugwanya leta bimwe twari tumenyeye mu mvugo za kera ariko gushyigikira leta kandi bayishyikiza ibikorwa nibyo jewe mbona ingaruka rero nuko tuzogira icyizere tukagira confiance ku batanzi bakorana n'u Burundi muri mu migenderanire n'indi bihugu mbere tumwe babitumwa ko kumwe byatanguye imbere y'ibihumbi 2025 murazi yuko Burundi bari butanguza buratumwa ko mu yandi makungu gufasha aho Burundi bwatanga mbere n'abafasha mu gutatura amatasi mu bindi bihugu niba rero ko ubu twatumye kurya ngendo kandi nkaba nivuga yuko jewe kubwanje byo bandanye kugira ngo u Burundi kizobe igihugu cyo gufasha abakarorero haba mu ntwaro rusange mbere haba no mu iterambere kuko umuvuduko mbona nyeni chuba hilo mkuhi ya fashi na we akajindrewa randi ni batayi ukamuze wandani ku hili huku chuburu hondi kila tembe na akabuza alivi huku bishi mili mwuzi huku hondi tutula demo kumi ingana wa mwa mchange ugunini mili mwuzi huku hondi mga byatembe chane nukunga yoko huku hondi ku tuge muri aya madiskuru ya politika ya mizio tuje muri diskuru chane na ratifi itelambele hanyuma dukure urugwaruka mu bukene dukure urugwaruka kutagira kazi turuha kazi nizo na yuko kujuga gutamira radio tuzo cyari hamwe tuzo sya tuvugira politike ku ma radio ni ku ma televizion abana bo bari gukizi nti mu bindi bihugu muri yewe mu Zambia murimo murabona ko politike ibishuje cyane tukayibona tukabona umenga bagomba gukora ndiko muga nta gukora ku wundi kubera yuko bamaze kubona iterambere cyane kuko ibintu ba wubatse n'icyo yajishi ukore zingubu nyishi nuja kubisambura nicyo gituma nazo abarundi kose ko tugenge tukamenya yuko politika ari politiki muga biterambere cyane kuko ibintu zakuye umunsi umwe biragora ukabyubaka imyaka 10 rero ijya ngendo ya kera tuyivemo tumwe batumwa ko natwe tufasha abandi kubaka aho kwa amatsiko turazerinze haba mu bikorwa by'iterambere cyangwa bya politiki turafite resources zimena abantu bakwiye tukagira mbere na resources na tirere Imana yaduhaye dushobora kubakisha igihugu cyacu murakoze
ka tugaruke ku munsi na yeze no nimubona nawe nyine agira icyo avuze kuri iyo nkuru ku nkuru mwese ku naba mwese mwashimye kumwumvikano eka hagati y'umugambi uri kutegeka n'imigambi itavuga rumwe na leta yo gukorera hamwe ibyo byoba bishobora kuba bibaye akabyo uko abarundi bashobora kuzohora batatura amatati hagati yabo aho kwambaza abanyamahanga canke abantu bari hanze y'igihugu ndeka zino nimubona mukagira
aho tugeze ni intego kandi intego tubona iteguye neza rero rindira mu minsi tumaze kujya turaraba ibyakozwe n'ibitakozwe ngene dushyiraho ikirangaminsi ngene zogenda niho wacu ubona uti bagiye kuzokorera ariga ntibinoroshe kuvuga ngo imigambi ikorere hamwe gukorera hamwe ni ukuvuga ko muba mwateguye ingene gukorera hamwe ingene byogenda ingene atawoje iruhande ingene atawoje imbere ubundi ngibaze inyuma ibyo rero ingene twokorera hamwe ntibiraboneka nicyo gukorera hamwe kivuga kuko ntibishaka mumenye ko n'imigambwe izindi migambwe n'ingene ikora ari ibintu bishaka atari biri mu mico y'ikirundi ya kera dusanzwe tuzi biraki byo kwigwa ingene utwa ko ari mu butegetsi n'uti twitwa ko atari mu butegetsi icyo bateza gukora n'icyo badateza gukora n'ingene amategeko yubahiriza bombi ibyo ntiturabisikako mugabo twashimye intego
egome moshena suprise nkurikiye ibimenyetso biva mu iyo mwumvikano izo nama byoba byerekana ko aho kera abarundi bashobora kuzora batatura amatati ari hagati yabo badaciye ku banyamahanga canke abandi bantu
ego tukabaza aba ingene inama abari itatse bose bumvikana biriboneka yuko igikuri bagarwe bumvikana cyane cyane ko intumbero ya mbere ari ubuganira icumwe wese abona leta agatomokewe ayo cyagishyira ku meza hanyuma bakiganire ko hanyuma by'ukuri n'umwe wese yubahirizwe na cyane cyane ko 14 yibwirizwa shingiro ivuga yuko abarundi bose baterezwa kubana amahoro n'umutekano kandi bakihanganirangira ubutasa bwabo ibyo bitandukanye ni nacyo gituma rero ibirizwa shingiro murazi yuko itwa rikuru ya repubulika y'u Burundi ibonekeza ko leta y'u Burundi ubu ibonekeza ko imvugo ariyo ngiro kandi iryo shingiro rikaba ari ryo bwirizwa nyamukuru leta itegereza kwisunga icyizero ni cyiza rero uba wafise amakenga nibaza yuko ari kugwiza ayo manama ayo makenga rero agahera bitanye n'ibyiyumviro umwe umwe wese yashikirije n'ingene icyumviro kiwe cyafashwe mu minwe rero ko ni icyiza kiboneka nyakuri
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni radio ijwi y'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Mwishanaize no ni mwona gukorera hamwe mwiterambere y'igihugu mu gutsimbataza amahoro ni gikorwa gihambaye cyane rwose ku migambwe yose ariko ikibazo cyo kuvuga ko umugambwe uri ku butegetsi ushobora gukorera hamwe ikakumvikana ku bibazo byose n'indi migambwe yose leta vuga rumwe na leta ni ikibazo kitoroshe no mu mademokarasi yakomeye ibyo bintu ntishika gushaho nta umugambwe uri ku butegetsi wumvikana ku bibazo byose n'iyindi migambwe itavuga rumwe na leta icyo kibazo umuntu kifashe gute
Nega umugambwe uri ku butegetsi bavuga kuri ku butegetsi ni ukuvuga umugambwe watanze ubutegetsi si umugambwe uri ku butegetsi ni umugambwe watanze abategetsi babyumvise uko ko abategetsi baba naho baba bavuye mu mugambwe munaka baciye baba abategetsi badaciye baba abanyamigambwe byose bica bishoboka kuko bose barahura hose barahura mu mugambi bakarahura mu bandi ibyiyumviro n'ingendo kuko bakorera bose dako gukorera bose rero ntacyo ubuza ko bigenda neza mugabo hari naho batarabyumva uko
reka nicyo kibazo cyane ego mereka nicyo kibazo kibaze nyine umushyantahe suplice wiki imigambwe ukorera hamwe mu gusimbataza amahoro mu eka mu bikorwa byose by'iterambere ry'igihugu ni ibikorwa bihambaye cyane rwose ariko kenshi na kenshi icyo gikorwa kugira ngo iyo migambwe yumvikane ku bibazo byose amaprogramme yose araba igihugu n'ibintu bitoroshe cyane rwose kugira ngo ibyo ntibibe intambamyi iyo mwumvikano usa n'utangwe kubaho ibintu byogenda gute
mu bisanzwe kubiteza ukishita nuko byibonekeje ko bose bafite intumbero imwe ni iyihe ni yuko igihugu kiba mu mahoro n'umutekano kandi kikaba no mu iterambere rero mu gihe wose iyo bari kubariyamamaza umuntu wese aba afise imigambi y'iterambere porojegito zose rero iyo migambi y'iterambere nibayitane n'iki gihe cy'imbere y'amatora hanyuma bayishyira hamwe bavuge bati ibintu bigenda ukunokonoko byagenda ukunokonokonokonokonoko atari uko umuntu wese ashaka kwishyira yikwegitako ikintu kibi nicyakwitwagirako ariko iyo abantu bari kuburiyumvira ikintu cyo gukorera hamwe ni ikintu kiza rwose ibyo biganiro rero byatanguye kandi bigatangura neza niba bibandanye uko nyine umwe wese aze asiste umushinga wo guterera ibyiyumviro byo kugira ngo igihugu gitere imbere kibe mu mahoro n'umutekano nangere n'agatekati na mubona hamwe n'intwaro ibereye ibyo biganiro ntibyabandanya uko oya bamwe bamwe bose n'uwashaka kwikwegera ko akima y'abandi azohava asanga ariwe wenyine hanyuma gutyo asange nawe nateza kugondozwa anubona ko ibyiyumviro byiwe bitubaka yobireka akabigira
ego me Apollinaire nishyira imbere muri demokarasi birahambaye cyane rwose ko haba imigambwe myinshi eka ifite intumbero ya politiki itandukanye mu migambi yo guteza imbere igihugu cyabo cyangwa abanyagihugu babo ariko birahambaye ko naho haba mu kigihe havugwa umugambi wo gukorera hamwe imigambi itavuga rumwe na leta y'u Burundi haba ubwigenge bw'imigambwe cyane cyane kubyerekeye intumbero ufise mu migambi yabo guteza imbere igihugu nabwo nyine no gusimbataza amahoro kugira ngo iyo migambwe igumane ubwigenge yongere ikorane n'umugambi uri ku butegetsi ku bwanditse bugenda gutya
je ni yavuga ko ibyo byose birashoboka kandi mugabo ntabwo amaze rangode ntibaza ko icyo gituma na nyakubahwa umushyiranganji yabatumye ko kugira ngo ababaze uko bishoboka nuko tuzagenda sukubga yuko nabo babashyira mu ntwaro ngo bafashanye gutwara ahubwo ni bagira inkwa kino kwitwa ijwi consultative nuvuga ko iyo bari kubarashyira hama politike y'igihugu bababaza bakabumbira ibyo bagona kuko uko biri kose nabo barafite abenegihugu bari inyuma yabo nabo baserukira abanyamigambi kubabaza rero bati iki kintu mwebwe mucyumvira kwiki mukubona gute mubona gukora gute icyo ni ingendo nziza ya politiki hanyuma ku byerekeye uko bishoboka none ganya kuba mumeze makuru Frederike umaze kubona minisitiri mukuru w'igihugu wenye nubwiwe ahaguruka akavuga ati jewe ndahagurukiye igiturire ya majambo yose yahora avugwa n'abanyamigambi batavuga rumwe na leta akaba ari we ariko yaravuga uno munsi avuga ati abanyonyezi abasuma ibinebwe bose ndabahagurukiye kandi ndabakura cyangwa ndabafunga none wumva bamwe batavuga rumwe na leta batoye gukorana nawe gute kandi bari kubavuga rumwe nyine ikindi bazi yuko byose biva nubwo nabivuze umwera ukuvuga ku igihugu cyose biva kuri leadership iyo rero uburongozi bumeze neza uca wumera nka simaka burakira abantu bukabahamagara bukabihamagarira ko jewe ubwanje natangiye gukunda imvugo iremeza nyirikira mu rwego rw'igihugu numva ndahamagariwe cyane gushyikira ibikorwa byiwe hanyuma ndabona ndafite icyizere ngo kibona umunsi ndabona ko abarundi benshi bariko barahamagarwa n'uburongozi bwiwe kandi bashyigikira ibikorwa ariko arakora ntacyo buzayo yuko n'abanyamigambwe nabo babikora uko nyine kuko hamwe hogira umuntu abyita yitambika imbere cyangwa agwanya birya ariko arakora byo kurwanya igiturire byo kurwanya ubunebwe byo kurwanya ukudahana nibaza yuko yoba ari umwanzi w'igihugu mugabo icyo twavuga ni uko abanyamigambi nabo boshyigikira ibyo bikorwa hanyuma bakaza bararaba kuko nta byama byirango de bahamagariwe gufasha nk'uko twese dufasha nawe yari ababwiye ati muze muratemerera mumbarira yarashyizeho utubwate utudusanduku ushyiramo ibyiyumviro cyane bitagenda neza ati muze murambarira kuko nje ndabona hose hagize umuntu akora nabi mumuvuge none amaze kuvuga uko akugurura icyo bita espace mediatike akugurura espace politike abantu bakavuga bati akabahamagara ati mbwira ibyo mushaka byose mu bwitonzi wumva aho basigaye iki nibaza ko abanyamigambwe igisigaye ari ukumushyigikira hanyuma bakaraba aho bitagenda neza cyane aho yoba ariko atari ko arakora ibyo yemeye kuko nawe arafite porogaramu yatanze nibaza ko ari ukuyifata umuntu akayisoma akazaraba ati mbega niyo yatwemerera abishyiganye hehe ariko arabikora nuko muri politiki yose zagenda hanyuma ni mu bihugu bikomeye nubwo yaje kubivuga iyo muzamerika bafite amademokarasi akuze cyane urabona yuko bidakunda ko bose bama bavuga rumwe kuko hari abantu bamurundurundu nicyo gituma akwiye kubaho iyo kadire zo ziyorayoge temana ikamaho igihambaye si uko ntituri mu iparadiso igihambaye niyo prinsipe ko gushaka twabaye duhari ku buryo ikibazo cyose gihari gitorerwa umuti biciye mu nzira y'ibiganiro ata nguvu zigiyemo ibyo nabyo ndabona iyi leta rwose leta mbere yari ziri kurakora
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandi kumviriza radiyo ijwi ry'Amerika isaha mirongo ine i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tugaruke kuri mwebwe mushyirana Yesu Kristo nkurikiye ishyirahamwe ryanyu rirakurikirana amatora eka imbere y'uko atunganywa ariko aratunganywa eka n'inyuma yayo mukaba muzi ko kenshi na kenshi uruhagarara rwose hagati y'imigambwe rwabaye imbere gato y'amatora cyangwa igihe cy'amatora n'inyuma yayo muribaza ko ubu mu myaka iri imbere igihe amatora azotunganywa uyu mwumvikano uzobandanya kubera izo mpanuro zose nuko kuje inama kuri ko kuraba
twebwe muraza no ku Burundi nkuko turaba kugirana iby'amatora imbere hagati n'inyuma yayo gusiko turafite icyizere yuko abanyamigambwe bose bazoja hamwe kugira ngo umwe umwe wese duhereye kwiga migambi y'iterambere yemereye abenegihugu mu gihe yotsinda ko mu gihe yayita na yose bakayiganirira hamwe nabo bose bageze imigambwe hanyuma bakayishyikiriza abanywanyi babo bakabahamagarira ibikorwa by'iterambere ibikorwa byo guhanira amahoro n'umutekano adafite akazi na muntu nta kibuza yuko amatora yimbitse atogena neza na cyane ko ibyo biganiro ntibyabandanya kandi bakabandanya berekana ko ariko basenyera ku mugozi umwe bavugana kandi bayaza bumvikana mu gihe rero hazogera mu gihe cy'amatora ugasanga hariho ubushatse kuja uruhande rwiwe rero kaye burya n'abenegihugu kaga batutwe batoba bati none uyu muntu ko twahora bayaza neza kandi bitabibonekeza ubu naho bigenze rero ari nacyo gituma tuhasanga uyu muntu turasanga perezida ashobora kuba azoba ari wenyine ba bandi na bamugaruki ati ibintu wewe ko twabyumvikanye kandi perezida ugenda kunoko wewe ubyitamo kubera rero ni nacyo gituma tuhasanga mu byumviro byacu tubona ko uwo muntu azotanga ari wenyine hanyuma acya asanga ategerezwa kuza hamwe n'abantu kandi gushika ubuya iribonekeza yuko uwo muntu gushika ubu ntawuhari nabyo byifuza rero yuko atamunyamugambo yavuga ati kubera ibyiyumviro niyumvira ko inyungu zanjye zabize n'izigeze n'izi atawoja ku ruhande ngo agire ibyiyumviro bitandukanye n'ibyiyumviro bya benshi cyane cyane yuko muri aka gace iryo raporo bavuga yuko ubukirigiri bubwira babiri kandi no gushyigikira cya cyiyumvira cy'uko iyo abantu bari kumwe bose usanga bashoboye bakazana intererano yubaka
nashaka mbaze n'umushyirahamwe ya Polinere nishyira imbere niba abona ko kubera imigambi mishyashya yo gukorera hamwe iri kuzashyirwa imbere niba abona ko mu myaka iri imbere igihe hazatunganya amatora ko murazi ko ari igihe cy'amatora imbere y'amatora cyangwa hagati n'inyuma yayo ariho haba uruhagarara murizera ko iyo mvugo izobandanya abanyamigambo bakayumva leta ikayumva ikanurwaruka rukayumva kugira ngo iyo ntumbero yafashwe nshyashya ibandanye
iyo ntumbero kuri jyewe ni kubera twakiriwemo na bibiri mu 2015 habaye bijya byo muretse muhuze sino yari yatanguye u Burundi bazi ko bwari bumaze kuja mu bihugu byo gufata akarorero mbere n'ubu murabona ko amatora ya 2020 nk'uko umukuru w'igihugu akiriya gihe yari yabivuze nyakwigendera Pierre Nkurunziza ati azogenda neza cyane murabona yuko atamvururu cyane imishyamirano myinshi yabaye mu matora y'2020 nta ngorane nyinshi zabaye wovuga yuko amatora y'2025 nayo azoba nk'ibibazo nibaza yuko twamaze gushyiraho umushinga ukomeye w'ibyerekeye by'amatora deni itanzu ihari kandi amaraso mu kuva yamaho ubu nibaza ko bamaze kujya ku kizi ariko barayategura abanyepolitike nabo mu bisanzwe ibyo byose ubona bariko barakora naho bariko bakoreramo ibikorwa by'iterambere burya batanguye no gutegura amatora kuko bicaranye babonana baganira hariya bariko barakora mu 2025 rero kuzoba ari inguzigo mwiza nta bibazo binini uko je ndabibona bizaba birimo kuko imvugo turimo ya politiki no muzi iraremesha kandi izobandanya hanyuma uko kandi ndabibona n'urwaruka ruzoba rwamaze kuva mu bibazo bimwe bimwe rufite kuko ubu urijuke cyane amakoperative rukijukira n'ukwiteza imbere mbere harabayeho na rusansima yo kubarara kugira ngo badoshe kuba akazi nibaze ko mu myaka itanu iri imbere leta izoba yashoboye gushyiraho amamekanisme cyangwa uburyo bwo kubafasha kugira ngo bave mu bukene akaba icyo kinini kinini ahanini abarundi ikibazo kinini bafite akaba ari icyo ikibazo cy'ibya politike cyangwa ibyicaro bya politiki oya ikibazo kinini ni ikibazo cy'ubukene n'ikibazo cy'urwaruka rutarutse akazi ibindi byose ntibazoze ntihagire umuhanda utarahenda abantu abanyepolitike barumvikana bose kuva mu 2023 twaje tubabona bitaranye aho bahurira hose basangira ahubwo hari hari ikibazo cy'abantu babakoresha abantu bato bato kugira ngo bo barashyikira ibibanza byabo ibyo rero twamaze kubimenya nibaza ko bitazosubira mwarabibonye ibihumbi 2025 mwarabonye 2010 twarabonye experience ya deni ya 2025 tuhejeje kubona 2020 none
ichongu tatuwa matura mekani mwumbibi mwumbibi na tarana niki ni watarewa yuko chukiwato cha matura atakenda neza chukitara abu yugurero harikiwato chiterambele nikiwato chimwaro iwele yuko simba tata jonazo nito wiko yakogwa alanyamigambe ni wakilake zewa fashe mashikikile iyo migambi ya chiti mbele na nyenu nito wale mkuhi juu
egobe mwushika na izeno imona na mwe mwiweje mwumbi kanauri mwikikihe ama na ama ya maza kujitukwa ingeso mugambi ni murasha kubona ko n'imbere y'amatora igihe cyayo matora yimirije matora zoba mu myaka imbere mu Burundi murabona ko rwaruhagararwa rurangwa matora rwaruhagararwa rurabwibonekeza matora rutazoba rukibuga
nka kintu na kimwe gishobora gusubirira ibiganiro wemeye ibiganiro kemera ko mwaganira mudashamira nta kintu na kimwe kidashoboka izo z'amatora z'imishamirano mu matora ega akenshi ikubera iki bashamira nuko n'amategeko y'amatora bataba bayumvikanye ko ningena hagarikirwa bataba bazumvikanye ibyo rero babigiye mu biganiro bikumvikanwa imbere y'igihe we wumva subira kubaho gute abaho kubera naho baba bashyizeho ibiganiro baba babishyizeho kugira bitwe ko baganiriye mugabo batagomba gupfundika mugabo bapfundika ati hanone hari ufite icyumviro gitandukanye n'icyo akakivuga cyacyo tukabisubira tukagiharira ku byerekeye ingene amatora yoringanizwa haba ku mategeko no kuba yahagaritse bica biva mu nzira ibyo byose biterwa n'uko icyo bakaba bagomba kugushikako
egome kugira ngo igihugu itere imbere birakenerwa ko igihugu kiguma mu mahoro mu gihe kirekire ibi byose ko byanyemeze mu Burundi ariko nk'uko mbivuze intumbero leta y'u Burundi n'abanyamigambi bafashe ni intumbero ishobora gufasha muri icyo gikorwa ariko kugira ibyo byose bibe birakenewe ko abategetsi barongoye u Burundi eka barongoye ibigambi bose bashyira ku muzirikanyi iyo ntumbero bagakunda igihugu bagashyira imbere imigambi iteza imbere abanyagihugu n'u Burundi kugira ibyo byose bibe nashaka munsi ntahe simpliste nkurikiye akamumotera nk'abanyapolitike eka na leta muri rusange nakahe mu kanya gato akamumotera leta y'u Burundi nakamumotera abanyamigambi
ubwambere uko yabitanguye nabibonekeza leta yo kuguma ishyira imbere
iyo bandanya intambwe yatanguye yo guhuza imigambi yose hanyuma bakayaga bakumviriza ibyiyumviro byabo na cyane cyane bigiye bari bashyize imbere mu kwiyamamaza hanyuma kugira ngo baterere mu iterambere ry'igihugu hanyuma bakabyumviriza kandi bakabishyira mu ngiro mu gihe hari ibyiyumviro byubaka abanyamigambwe nabo bamenya yuko igihugu ari cyabo ko ugwaruka ari ugwabo mu gihe ruteye imbere ko ari igihugu izaba giteye imbere na cyane cyane ko ubu iterambere ariryo riza imbere hariho ibyibonekeza nyakuri ugwaruka gwitwaza ariko uya bikomera bya mu ngiro na cyane cyane hariho ibangi y'ugwaruka uzabafasha kugira ngo bashobore kurangura imigambi y'iterambere atari uko barinze kubasaba ingwate icyo ni ikintu kiza cyane rwose rero ikintu nyamukuru ni ibyo biganiro byubaka umwe wese agashyikiriza icyumviro atangotango ntongono ibyumviro byubaka biteza imbere igihugu n'uwo ari we wese kandi byubahiriza ubwigenge no kwihanganirana mu butasa bwabo nacyo gituma rero abo bose bategerezwa gukorera hamwe ari nabo mugambi leta y'u Burundi ishyira imbere cyane cyane ivuga biti nyakubahwa umukuru w'igihugu aravuga ati turi hamwe twese birashoboka rero nta n'umwe aba yakuyemo nawe umugambwe uyu cyane uriya bose abamagara bose kugira ngo bakorere hamwe
nashaka na akunyere nishyira imbere nawe nyine agiye cyavuze akamumotera abanyapolitike akamumotera abanyamuryango
akamumotera abanyapolitike nako kubandanya ingendo yo kuganira bakama babona yuko igihugu ariko giteza imbere mbere ya byose bakarengera inyungu zabo na cyane cyane bakizigira abo baba barahaye gukora ibikorwa iyo hageze amatora cyane cyane mwe niyo migwi ya seni hamwe nabo baba bariko barayacungera nabo bamurikiye bakemera ivyo matora kugira ngo bitume bavuga imvugo iremeshe turamaze kubona yuko kereje imvugo ururimi burya rufite ububasha bukomeye nibwo imvugo niyituma abantu bacanamwo basubiranamwo rero iyo ngendo tuyisezere kuko turabona yuko byatugejeje kure muramaze kubona yuko ingendo kwama bavuga bati ibintu byagenze kuvuga ko ibintu byagenze nabi n'ibisanzwe ni uburenganzira bwabo mugabo kugumura nabyo si byiza ni ukuvuga ko abanyepolitike bose baba bari muri muvanga abari ku butegetsi baba batari ku butegetsi ngo tubabone ko igihugu ari cyo kiti imbere kuko iyo ibintu bitambutse bagumuye abantu bagatambura ibita nk'ibiriya bidufata umwanya muremure kugira ngo dusubire tubyubake ndabahamagariye rero kubandanya baganira bubahana mu budasa bwabo hamwe no guteza imbere igihugu kandi bari kumwe bakabona yuko ari igihugu tuzoraga natwe abana bacu n'abuzukuru bacu babone yuko ari bateza kuja imbere ariko atana inyungu zabo bwite.
Murakoze namwe gushira neza nimubona akamotse abanyapolitike eka abanyamigambwe abakuru b'imigambwe tuvuga rumwe na leta eka umugambwe w'ubutegetsi eka n'abategetsi ba leta ya Burundi niwe kujyamo
oya akamaze rino gatera leta leta nitunganya byose si umugambwe bari mugambwe bica bigorana gutungana nibaza ko leta yotunganya ibyo bitandira nk'uko yabiyemeze nibaza ko yabitegetswe n'umugambwe nuko ari leta ibona ikibereye ikiyoroye rega umaze kuba leta ugira ibikugora n'ibitakugora niwe wica ugira uti kugira noroherwe kororerwa nawe ni ukuvuga bwira bose bororerwe byogenda gute si umugambwe ubivuga ni leta kuko niyo ibiri ku kivi umugambwe niwe uri ku kivi umugambwe woja ku kivi wose bakavuga ku kivi wowe umuziki w'urubangi ntacyo ubamo nukushigikira leta rero ikamenya ingene ihamagara aba naba kuganira kugira bashike ku ntumbero ituma igihugu kidasubira inyuma.
Ni mu kanya nibaza ko dusozera ikiganiro ariko iyi mbere yaho bashinga nawe mu nkundi nagomba ndabaze ikibazo kitajanye n'iki cyatuzindukanye akaba ari amakuru asohotse mu kanya amakuru avuga ko leta y'u Rwanda yahagaritse ibinyamakuru amaradiyo na televiziyo byose by'abarundi bivugira mu Rwanda. Nashaka mutubwire iyo nkuru mwebwe mwayakiriye gute muyibona gute reka dutangire kumushyira nawe Apollinaire Ishimire mu kanya gatoyi.
Muvuga birya binyamakuru byarabikorera ku butaka bw'u Rwanda
bivugawe ego
nyakubahwa nkundikije mu bisanzwe jewe mbere nari natangaye kubona hagira amaradiyo nkarya yugawe mu Burundi ashobora kuba akumakorera ku gihugu cy'u Rwanda kandi uzaduhanura bibe rimwe rimwe kandi akavugisha n'abantu barwanya leta y'u Burundi nibaza yuko leta y'u Rwanda yari yateze kubikora kubwanje ntawe ndavugira na byakiriye neza cyane ariko bajya nabo barafite uruhushya rwo gusubira kuza muri iyi ntumbero leta yagize bakaza nabo bakavugana na leta ukundi bashobora gukorera mu Burundi niba bashaka gukora mugabo niba bavuga ko barwanya bari mu barwanya leta cyane bari mu batavugana rumwe na leta bari hanze y'igihugu nibaza yuko aho gukorera hatateza kuba mu Rwanda kuko igihugu cy'u Rwanda ni igihugu twateza kubana neza ni igihugu kibanye ni igihugu kiri muri umuryango umwe wa East African Community ibihugu bihurikiyemo byose tuza gukorera hamwe haba mu kurwanya umwanzi haba mbere ni muri politiki zimwe zimwe rero jewe nari natangaye kuko sinibaza yuko igihugu cy'u Rwanda yaba aricyo byaba byarashikiye nka birya cyari kwemera yuko hagira nk'iradiyo ivuga nka birya zigerageza zavuga ikorera ku butaka bw'u Burundi hagari imyaka itanu n'isi ntiyari kubyemera nibaza rero ko hari abaye gusamara ngira ngo kwa bategetsi b'u Rwanda cyane abandi byari byarateje bikozwe hateje mugabo ntacyo bomye kare kejambe nibaza yuko rero ubu barongo n'ujya nyakuru ubu igikwiye ni uko bokwegera leta y'u Burundi bakayibaza ukuntu nimba bashaka kubandanya batura umwuga wabo ukora bakora mu Burundi uko ntibyumvikana ukuntu umwuga wo gukora ku Burundi bawukorera mu bihugu by'u Rwanda.
Egome reka na nicyo kibazo kibaze mushyana heze no nimubona iyo ngingo ya leta y'u Rwanda mwakiriye gute?
Niwe witubwiye ko ari ko leta y'u Rwanda yahagaritse ibimenyeshamakuru ntabyo twari tuzi hanyuma urumva inyungu z'u Rwanda ni Rwanda rukora ibi bidatse n'inyungu zabo urabona nkurikije izabo twari ko turaganira bavuga ngo biratangaje ko bavugira mu Rwanda nibaza ko abo bavugira atari icyo kibazo kuko n'uwo ariko aravuga uturi kumwe ariko avugira ku iradiyo ivugira muri Amerika ikibazo cyaho ivugira ikibazo tugahita ngira ngo nicyo nicyo ivuga ibyo bavuga kuko
ari ikibazo
ibyo bavuga nabyo ibyo bavuga nabyo hari ibyo bavuze hari ibyo bazosubira kuvuga sinzi ko babahujije kuvuga n'ibyo ari byo mu byo umuntu avuga atari urusatse ni ibintu bihari ikwa ikumbi umuntu aragira ati ibi ni byo cyangwa isi nta uri ko aravuga nta atari ko ararasa nk'imbona igituma uwo muntu akuvuga ariko hari ahantu uko mbona umenga abo mu Burundi bamwe bumvise u Rwanda bumvamo ibindi bintu bwaba u Rwanda n'igihugu nka Amerika n'u Rwanda nk'icyo kimwe na Tanzania kandi inyungu zabo zizubahiriza n'u Burundi buzokubahiriza inyungu zabwo na abamenyeshamakuru nibo bazomenya ingene babyifatamo.
Ego reka nicyo kibazo kandi tukibaze umushyana Yesu Kristo nkurikiye iyo ngingo umushyana Yesu Kristo nkurikiye mwakiriye gute?
Ego mwebwe mwana w'u Burundi iyo ngingo tuyakira neza mu gihe leta y'u Burundi iratanguye guhamagarira abarundi bose bari inyuma y'igihugu yuko bose arebeye Burundi abarundi byiza bota mu gihugu cyabo kugira ngo bafashanye kubaka igihugu cy'u Burundi mu ntumbero y'iterambere ari nacyo gituma rero ngira ngo igihugu cy'u Rwanda cyumvise ko by'ukuri abo bose bemereye muribuka yuko bari bakwemerera radiyo Bonesha FM yayugawe igihugu cy'u Burundi ntiyakora ariko ubu rero uburemewe n'amategeko usanga ari muri iyo ntumbero yuko bifuza ko nayo maradiyo akorera hanze ashobora kuza kugaruka bakabisaba yuko bashobora kuza gukorera mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane ko igihugu cy'u Burundi ari imenso y'abavukagihugu bose mu gihe rero abarundi bose bogaruka hanyuma bose bagahamagarirwa kandi bakabyiyumvamo ko bategereza guterera mu iterambere y'igihugu cy'u Burundi muri demokarasi agateka akazi na muntu umutekano intwari ibereye ko bose rero bafite uruhara ntangere muri iyo ntumbero rero ubonero ku Burundi tubona yuko ari ingingo nziza na cyane cyane ko mu ibyizwa nshingiro byanditse neza yuko umurundi wese ategerezwa gukingirwa umutekano wiwe agateka akazi kiwe ntigahungabane ni nacyo gituma rero twahamagara bose bari hanze ko bashobora kuza hanyuma bagafasha bagatira umuganda wabo mu iterambere ry'igihugu.
Mushyana Yesu Kristo nkurikiye ndabashimiye cyane bose ku kanya muhaye radiyo y'ijya Amerika.
Ndabashimiye nanjye cyane bose kubona mwatuziye mukaduha
murakoze turabashimiye namwe mushyana Yesu no nimubona ku kanya muhaye radiyo y'ijya Amerika kuri iki kibazo eka kuri ibibazo
bambaye
tuganiriye. Ndagushimiye nawe Mushyanayi Apollinaire nishyira imbere ku kanya mwateguye muganiriye na radiyo y'ijwi ry'Amerika.
Ndagushimiye Mushyanayi Frederic Nkundikije ku mwanya nanjye mwambaye n'akajya mwambaye kugira ngo nshyire ibyumviro byanjye. Abanzo kwama ndabita bigeje se mukamungeneye.
Murakoze ndabashimiye mwese turashimiye kandi n'abantu banyuri radiyo y'ijwi ry'Amerika bose bateze amatwi ikiganiro cyacu muri sanga cy'umunsi. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.